ili nizmi di America. Izwi di America libashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC imisi yose. Turaramukije nshuti mu duteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenzi n'abigeme.
Uyo ni Joseph Butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atanguza icyese isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi. Turavuga no kwitahukanwa mu Rwanda ry'abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDL n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi, hamwe no kubizanye n'umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura. Turabafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fideli. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya baratera kama abategetsi bo mu gihugu cy'Ubuganda, kabasaba gutohoza ku bitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana. Abana bashika ku 15 bari mu baguye muri ibyo bitero byakozwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Gwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rirabitangaza, rigasigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi ba leta bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uwo mwami. Leta ya Uganda ivuga ko ibyo bitero byakozwe ku mirwi y'abarwanyi kandi ko ibirego by'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka by'ubumara kuri uyu wa gatatu wahitanye abantu bashika 22, abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izokwakira inkino za Olympique zo mu bihe by'imbeho mu mwaka w'2022. Ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Iyo sanganya ryabereye hafi y'ihinguriro rya Hebei Shengwamu mu gisagara cha Zangiaku kiri ku birometero 200 mu buraruko bushira uburengero bwa Beijing, ryaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukana mubenyi abivuga. Nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi y'ahazobera izo nkino za Olympique zo mu mwaka w'2022. Abasenateri ba Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri barasabye Leta ya Trump kubamenyesha ivyizi vyose ku bategetse mu kwezi guheze kwica umenshi makuru yamuka muri Arabia Saudite yiciwe muri Turukiya. Abashinga amateka bo ku mpande zibiri basabye umuyobozi w'ikigo ya kijejwe iperereza hanze y'igihugu Gina Hasper umubonano wo mu mwiherero kuri wa gatatu hamwe n'abashikiranganje babiri uw'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis ngo batange umuco ku byabaye. Amakuru ashikirizwa n'abamenshi makuru avuga ko ikigo ya camenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ari we yategetse iyicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite carahakanye ibyo birego. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ivy'ugo rupfu bikiri ikibazo cyo kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano abanyarabia Saudite 17 bagize uruhara muri ugo rupfu, ariko ntiyashoboye guhana igihugu cyose kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho Amerika igurisha muri ubwo bwami. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan cyashikirije ko abasirikare batatu bacyo bishwe, abandi batatu nyene barakomereka batezwe igisasu hafi y'igisagara cha Ghazni mu buseruko bwa Afghanistan. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cha Amerika i Kabul yavuze ko abakomeretse baci batwarwa kwa muganga. Nta makuru arenga ayo yashikirijwe abatalibani baremeje ko ari bo bakoze ico gitero. Ghazni n'umurwa mukuru w'intara ya Afghanistan yitwa iryo zina nyene aho abarwanyi b'abatalibani bahatswe kwifatira uwo murwa mukuru nyene. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwashikanye igitigiri cy'abasirikare 11 ba Leta Zunze z'Amerika bamaze kwicirwa ku rugamba muri Afghanistan uyu mwaka. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariko aragendera ibihugu bya Barabu bicuditse n'igihugu ciwe n'imbere yuko yo kujya mu nama y'ibihugu bitunze ku isi bya G20 i Buenos Aires muri Argentine mu mpera z'iyindwi. Inyuma yo kugendera Misiri, bin Salman yashitse muri Tunisia ahabaye imyiyamiriza ku ruhara yoba yaragize mu kwica Jamal Khashoggi. Urugendo rwiwe rwo kuwa kabiri rwarabaye naho hari umurwi w'abamenshi makuru muri Tunisia bari basabye ko ahagarika ubwo butumire bwo kugendera ico gihugu. Imbere yaho umuhungu w'umwami yari yagendeye igihugu cha Bahrain na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu inyuma yo kuja i Cairo muri ico gihugu cha Misiri. Bin Salman yaheruka kugendera Misiri mu kwezi kwa gatatu aho yateye umukono ku masezerano y'ubutunzi atari make yarimwo kubaka ikiraro hagati y'intara ya Sinai hamwe na Arabia Saudite. Umuhinga mu bihugu by'Abarabu Theodore Karasike abaha i Washington yabwiye ijwi rya Amerika ku rugendo rwa Mohammed bin Salman rutumbereye kurondera imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kirimwo mu karere harimo n'ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho u Rwanda rutangaza ko rumaze kwakira abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDLR n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi barimwe batahutse ku gushaka kwabo n'abatahutse ku nguvu. Mara hari impungenge zo kuronka aho gushira bamwe muri bo. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yagendeye ikigo cya Mutobo gitangirwamwo inyigisho ku bari abasirikare aganira na bamwe mu bamaze kuhashika.
Kaporale Irankunda Azarias, Sergeant Mbozembizi. Ni Mbozembizi cyane Mpozembizi.
Mu kigo cya Mutobo gitangirwamo inyigisho ku bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo.
Nyira prefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba.
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu. Hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha.
Ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica wundi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nanone bihuriramo ko na Mukantabona Serafine nawe twabanye Brazzaville.
Aba nabo kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda.
Si ukubeshya ubwoko bwari buhari kuko no kurya byari byananiranye kuko umuntu yavuga ati ahantu ngiye ntabyiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwoko bwari buhari ntawe wajya kubeshya ntabwo yari afite ubwoko bwo twatubufite rwose.
Wowe?
Bo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nk'ubwo duhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nk'umuntu ikintu cyangwa kudutera ubwoba. Aho ugumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuba ngo tugeze ahangaha ubu ngubu tubona ko nta kibazo tune
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya Mutobo bari kwakirira barabarwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga. Twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Congo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serijati.
Bo imibereho y'abasirikare bo muri Congo wenda nkatwe ntiranjwe no kuyeranja nuko ukinyeye ishyamba nukuvuga ngo twahingaga ushoboye korora korora ushoboye gucuruza gacuruza nuko ubuzima twari turimo
no kwiga byabaga hose
kubanaga voka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hanini wasangaga amashuri atangiye yagiramo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahazavuye twe tugasana n'abagiye gutangira bushyashya nuko ubuzima twari tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bari yubatse.
Ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 batazi umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka ahitira hafatwa nko kwivuko byaba ari ukuyoboza. Tega amatwi.
Nawe nzi u Rwanda afite imyaka 13.
Uvuka hehe?
Igitarama.
Igitarama si iracyabaho?
Ntago mbizi nahunze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana.
Ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango. Ibintu ayo makuru yafite?
Reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane. Ntago nabashije kubona amakuru y'abantu bawe ndango bambyira ati ni gutya na gutya.
Abavandimwe mu miryango urabibuka se?
Ntago nkibibuka. Niba banakiriho ntago mbizi.
Ukifuza iki rero?
Nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza u Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000. Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi z'abagatahuka mu rwababyaye. Muri iki kigo cya Mutobo abagabo bigishwa amezi 3 ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye. Nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza. Twumve Madame Mukantaba kuri iyi komisiyo.
Imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda bajya iwabo. Abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka, bafite iwabo, bafite imiryango bakomokamo, bafite amasambu. Abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi. Aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo, uduke duhari tukadusangira. Nta munyarwanda uzabura hajya, u Rwanda ni runini ruradukwiye.
Aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11. Byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi. Abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyi ya Nyanza n'iya Kijote. Bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo mu mihingo yo mu ntara ya Bujumbura ihanura bibe n'igisagara cha Bujumbura bashima insiguro bahabwa kubijanye n'umugambi imbono 2245 ukwagura igisagara cha Bujumbura Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka ari Bujumbura mu Burundi
Abitavye iyo nama y'imisi ibiri yabereye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge kuwo mugambi ari uwo kubomora nkuko vyamye kuyandi mareta abiyambere Joel numuhanuzi wa mustandere wa commune Mutimbuzi ajeje ntwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama
bawe batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara cha Bujumbura giye kwaguka hamwe nako tuje dusubira mu mitumba yacu aho tuba kugira ngo tubisigura bene gihugu kugira ngo bitegurire icyo kuntu ngire gisaga cyabo jumba kizokwaguka
mwe nabanyagihugu mwitabye no ruganda mukiza nta makenga mwari mu fise nti mwari mu subwo
amakenga twa dufise twibaza yuko ibyo sanga tutumenyereye no kugira gisagara cyagutse kisha gitwara naho hano hose cyagukiye
inyuma y'imisi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cyabo jumbura abayitavye bavuye mu makomine ya Kanyosha Kabezi Isere na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe vyabanyuze
ko baradusiguriye neza ariko ndisaga kizokwaguka mine izoguma ko yariri nyene mu gisagara cha caguke mugabo mire ntize kuvugira ama commune gisagara cagukiyemwo
mbega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikenewe
turibaza ko bidazoshoboka bishobora kudoshobokera abantu bakeya n'ico gituma mubona ko tutavuga cyane kibazo kujyanye n'imizibukiro abanyagihugu batari bake tubaza ko atazobishobora mugabo igihe bazaba ronse muzibukiro kwiriye nabazo binyene biyungunganye
ibyo twavyize ko neza twabivuganye bavuze yuko ahazoyaguka hose hari muri meri hazoguma muri meri hari hasanzwe muri Bujumbura rirare hazoguma muri Bujumbura rirare nta kibazo na kimwe bizotera
nta makenga mufise ko baba bahenze
oya twe turibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri
umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta arahumuriza abibaza ko umugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu eje denije imbere yabwiye ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahotewe nico abahaba bazokora mwishirwa mu ngiro ryawo
hanyu kwasigaye kwanye gusa ndikoma ko biyimuka dukeneye ko baje mu mugambi bakaza mu nkabandi tuzogira igisagara kuburyo abenye gihugu bitunganya kirikare ayo mazakeneye bana bakajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kwa kantu hegeye igisagara kugira ngo ahuba ku mabyo amazu ho ku mazu ajanye igisagara tugezemo kwimuka kwabo kuzuba kwatekanije mu byuga twagize birimwo nta buzohoterwa no mazu bayimo tuzemeye kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza kuburyo bazabunguruje bazonkaho baba neza ntugiye kubangaza ko nyeta n'umubyeyi wa bose amafaranga sazoje imbere igikundo kwashira ahantu heza kugira ngo ibikorwa byabo biteze imbere
uwo mutegetsi ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo c'inyaka 25 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro Egide nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe
mu myaka mike y'imije gukorwa ndaborusa cyane mu ngirwa ntibaze ibyo neza tubise kutuyigisha bene gihugu umugambi dufise uri imbere haya manaho nyaka kuza gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatizwe yaduhaye ko leta bise imigambi kwa igihugu ku myaka 15 nzoga twisungiye imigambi kandi tuje kure n'ibyo leta yifuza imigambi zo batuzuye mu ngiro niyo tuzoba yaduhaye yisunze bikeneye mu gihugu uwo mugambi w'igisaga cha Bujumbura harimo amazu harimo naho kurima harimo naho kwiratiro numvuga mu migambi dufise gushika 2025 soba ko tutazorima muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kimato tuzuhagwa misoko hama tuwagiye neza ku mpibe zacu hagumye habereye ishusho ryagize
uwo mugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara cha Bujumbura leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2045 igisagara cha Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yatanguje icese cyo kuwa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya Kirundo muri komine ya Bugabira inkuru ya Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo
kuba hari umunsi wahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ntibisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iminsi 16 yari kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu
ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakore amabi afate ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme byumvikana ko uyu mugwe utegereza kubitabwaho kurusha. Ayo mabi tuvuga ari imice kwinshi. Hari ugushashuzwa ku nguvu, hari ugukubitwa, uguturubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umutezi nashobora gushikiriza icyumviro ciwe mu rugo, ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho ababana bicana
ko ibiharuro by'abakoregwa ama biboneka nk'ivyiyongereye. Martin Vyabandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe, kugira babaronderera umuti yamabi atandukanye babakorewe bigenda byiyongera. Hari nabihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari ayamasekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakoregwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes.
Hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si kibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina c'abakenyezi bahohoterwa. Nibishoboka igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuzayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku gwego gwo hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hijya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana mu gutegura irisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashira hamwe canke abantu giti cabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Tukifuza ko bene abo bantu canke bene ayo mashira hamwe boza barashimirwa mugaragara.
Ariko harakarimba ntarengwa kubiyemeje kuja muri ubwo rugamba.
Abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamashira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ivyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo y'abiranga abarundi kazi abubatse n'abatarubaka.
Intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza y'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi. Mu kuboneka mu abakenyezi bakoregwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga. Urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashikiranganje batatu, abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ko vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 mu 1943, Perezida Franklin Delano Roosevelt wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu nama i Teherani muri Irani n'umuyobozi mukuru w'icyari URSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti Joseph Stalin na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill. Bahafatiye ibyemezo bya gisirikare na politiki byahinduye isura y'isi. Nibyo tuganiraho muri make. Inama yatangiye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 irangira ku itariki ya mbere y'ukwa 12 1943. niyo ya mbere na mbere yari ihuje Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin na Winston Churchill. Icyo gihe ibihugu byabo byitwaga The Big Three cyangwa Les Trois Grands, mu bihugu byose byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye abanazi b'Ubudage. Churchill yari yasabye ku inama iberiwe i Londres, ariko Stalin ahitamo Teherani ndetse aranangira yanga kuva ku izima. Abandi nabo bageze aho barabyemera. Nubwo byari bigoye by'umwihariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yagendanaga ubumuga yari yaratewe na polio cyangwa se imbasa. Stalin niwe wageze i Teherani mbere, abandi nabo bamusanzeyo bavuye mu yindi nama i Cairo mu Misiri yari yabahuje bombi n'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Generalissime Chiang Kai-shek kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 26 y'ukwa 11 1943, iyo yafashe ingamba zo gutsinda intambara muri Aziya. Inama y'i Teherani yabereye muri ambasade ya URSS, ni naho Perezida wa Amerika yacumbitse igihe cyose cy'inama. Muri icyo gihe Iran yagenzurwaga n'ingabo za URSS n'iz'Abongereza. Umwami w'abami wa Irani, Shah Mohammad Reza Pahlavi, yari akiri muto. Yari afite imyaka 22 y'amavuko kandi yari amaze imyaka 2 yonyine gusa ku ngoma. Nta butegetsi nyakuri yari afite. Banamumenyesheje inama yabo ku munota wa nyuma. Mbese bari nko ku butaka bwabo. Nta muhango n'umwe bamutumiyemo. Stalin na Churchill baramusuye, naho Perezida Roosevelt amwakira muri ambasade ya URSS yari acumbitsemo, byose ari ukwiyerurutsa. Abahanga mu by'amateka bemeza ko ambasade ya URSS yari yuzuyemo bamaneko batabarika b'abasoviyeti na mikoro nyinshi zo kumviriza President Roosevelt. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'inama y'i Teherani, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Delano Roosevelt yasubiye iwe ahita ageza ijambo ku baturage be. Yarivugiye kuri radio kuko icyo gihe televiziyo zari zitaraza. Yarababwiye ati, naganiriye n'abayobozi b'Ubwongereza n'Uburusiya ku birebana n'ibya gisirikari, by'umwihariko ku ngamba zo kwihutisha insinzi ku banzi bacu. Ariko si ibya gisirikari gusa, twarebeye hamwe n'iby'ejo hazaza ku isi. Mu rwego rwa gisirikari, Roosevelt, Stalin na Churchill bateguriye hamwe igikorwa cya gisirikari cyitwa Operation Overlord cyo gufata Uburayi bw'Uburengerazuba, bambukiye muri Normandie mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'Ubufaransa, Débarquement de Normandie, yabaye mu kwa gatandatu 1944. Abasirikare barenga 150,000, cyane cyane b'Abanyamerika, b'Abanyakanada n'Abongereza, bahambukiye bavuye mu Bwongereza banyuze mu nyanja yitwa La Manche. Stalin yemeye ko nawe azagaba igitero simusiga icyarimwe na Operation Overlord aturutse mu burasirazuba bw'Ubudage, kugira ngo rero babone igire hagati. Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje ko abagaba b'ingabo zabo bose bazajya bavugana kenshi mu gihe cy'ibyo bitero byombi. Mu rwego rwa politiki, Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje mu nama yabo y'i Teherani uburyo bwo gucamo kabiri igihugu cy'Ubudage no kugabagabana Uburayi. Stalin kandi yemeye igitekerezo cya Perezida Roosevelt cyo gushinga umuryango mpuzamahanga waje kuba umuryango w'abibumbye ONU. Kuva ku itariki ya 4 kugera ku itariki ya 11 mu kwa kabiri 1945, Roosevelt, Stalin na Churchill barongeye barahura bwa kabiri, bateraniye mu mujyi wa Yalta mu ntara ya Crimea muri URSS y'icyo gihe. Biyemeje kurangiza intambara mu maguru mashya. Koko rero bayirangije mu Burayi ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu 1945, hashize amezi atatu rero yonyine gusa bahuye bwa kabiri, Ubudage bushyize intwaro hasi Burundu kandi nta mananiza. Intambara ya kabiri y'isi yose ariko yarangiye Burundu ku itariki ya 2 y'ukwa 9 1945, Ubuyapani nabwo bushyize intwaro hasi Burundu kandi nabwo nta yandi mananiza. Iyo ntambara yasize URSS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihangange bya mbere ku isi byahanganye bishaka gutegeka isi igice cyakurikiyeho cy'ikinyejana gishize. Shuti zacu ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza murakarama.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.